Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murahawi kaze murano makuru yukuru yu wakane igenekerezo rya 2020 umwaka w'2022 na 2022 ayo twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Hatanguye kuri uyu wa kane amasengesho y'ugushimira Imana mu ntara ya Gitega. Ico gisabisho kizomara iminsi itatu citabwe n'abategetsi batandukanye basabwe gutanga intererano y'amafaranga atari make mu gushigikira ico gikorwa. Abarongoye iperereza mu ntara bavugwa mu mabi atandukanye baragumijwe mu mabanga barimwo, hari n'abandi bashasha bagenywe. Ikigaragara nuko bose arabo mu bwoko bumwe bw'abahutu bishikirizwa na Pacifique Ninindahazwe arongoye umugambi ndondeza wo mwishira hamwe Fokode muravyumva murano makuru. Nayo bakora umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura barasaba igipolisi muri iyo ntara gutorera umuti ikibazo cabo. Bamwe mu bapolisi ngo barabahohotera mu gufata amapikipiki yabo bakabaca n'amafaranga y'ihadabu ataco babagiriza. Aya n'ayandi ni mukanya kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze. Umwana w'umuhungu wo kumutumba Cukiro komine Kayanza yarazwi ku izina rya Maurice Ndagijimana w'imyaka 16 yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye buca ari kuri uyu wa kane biturutse ku mahiri yakubiswe na mukuru wiwe Remy Ndikumana w'imyaka 23. Inkuru zivaho iryo bara ryabereye zimenyesha ko abo bavukanyi bapfuye imirima y'ibigori aho umukuru yagiriza mutoyi wiwe kuba amwononera, niko guca bagwana uwo mukuru akubita amahiri uwo murumuna we. Ababanyi baratabaye ariko kubera uwo yakubiswe yari yasinzikaye baciye bamujana ku ivuriro rihegereye, ariko uwo Maurice Ndagijimana nta mahirwe yagize kuko yahavuye yitaba Imana nk'igihe c'isaha zitatu z'ijoro. Uwagirizwa ico caha akaba ubu yafashwe ashirwa mu minwe y'inyamiramabi. Twabibagiye mu ntango z'ano makuru atanguye kuri uyu wa kane mu ntara ya Gitega kuri paruwasi Mutagatifu Francisco d'Assise yo mu Magarama. Amasengesho y'ugushimira Imana yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Umuryango w'umukuru w'igihugu wari witavye ico gisabisho caremeshejwe na Musenyeri Simoni Ntamwana umwungere mukuru wa Archidiocese ya Gitega. Ico gisabisho citabwe kandi n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye basabwe gutanga intererano y'amafaranga kugira ico gikorwa kiranguke. Abanyagihugu bakwiye guhaguruka bakiyamiriza inyifato y'umugambwe CNDD-FDD y'ugutangisha intererano ku nguvu mu bikorane byashizweho n'uwo mugambwe. Ivyo bivugwa na Vita Nshimira Imana arongoye Urunani Force. Kubwiwe ngo abarongoye abandi mu masendika bakwiye gushira ahabona ico kibazo ngo kuko amashirahamwe yigenga nka Sever canke CNIDH ntakwiye kwitabira ivyo bikorwa kuko atisuka mu bijanye na politiki. Nimumwumviriza.
Ubonye ingene abanyagihugu baguma batozwa amafaranga gasaki isaki, mama ngo terere iki, mama ngo terere ikindi, none abantu bagiye gusenga baterera kujya bagirinde usenga ubusanzwe igikorwa ata amafaranga gisaba ibigo cyatwara umwanya. Urumva ivyo byo nta nica umuntu yoba kibivuga ko kuko urabona bakora iyo bashatse banashaka niyo bari ku kivya hari naho usanga batariko barakora. Hanyuma rero bagenda gusenga bagaheza bagasaba abanyagihugu ngo amafaranga. Ibyo rero ni ibintu by'ubusuma, ni ubusuma buvanze ukwiganza k'uwo mugambo uri ku butegetsi kuko urabona yuko baheza bagafata abantu mpiri abanyagihugu bose aho ni ukuvuga yuko baterezwe mugabo izo ntererano ntizo ari intererano ku by'ukuri abari nk'ikori, ni nk'ikori ry'umutwe kuko bamaze kukwandika na cyane cyane nk'aba bajejwe amabanga ya leta bakavuga batubona umuganga n'umwarimu wa kaminuza unye n'umuforoma urumva uri mu rugo rutonde utegeza gutanga nta kuvuga ngo baguterereje hanyuma rero ikigiye rero kuterisha bugigiye kunatera isoni gusumba nuko banacyo bamashiramo n'inzego zitwa yuko zigenga n'izo nzego z'abacamanza n'izo nzego nka CNDH n'izo za CDR n'abo bantu kubyukuri batatezwa kujya mu bikorwa bya politiki kuko kijya kintu bita ngo nubusenga igikorwa cha politiki nuko yamamaza kwa CNDD-FDD kujya ntigere yemera yuko abarundi bahema na gatonya ngo baronke umwanya wo kwikenura cyangwa baronke umwanya wo kuganira ibahanze ibi rero ni ibintu byo kwiyamiriza abantu bateza kubyiyamiriza nibande nabo bantu baserukira bakozi mu gihugu amasendika n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki kuko buriya amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki nibo bonyine nuvuga basigaye bavugira abanyagihugu
yari Vitali Nshimirimana arunguye Runani Force ruhurikiyemo amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki tumira mate mukanya ano makuru harabandanya kuri radio Inzamba
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akanakamo ka radio Inzamba agateka kawe
abarongoye iperereza mu ntara zitandukanye bahinduwe icibonekeza ngo nuko abavugwa mu ihonyango ry'agateka kazi na muntu baboneka ko bagumijwe mu mabanga y'ukurongora iperereza mu ntara ibyo bivugwa na Pacifique nini nahazwa rongoye ishirahamwe Focode ari mu batanguje isekeza ndondeza rikora amatohoza ku bantu bafatwa mu nyuma bakavuga irengero Pacifique nini nahazwe akavuga ko umugwi wa mbere uboneka nk'ibicocoro bidakogwa ko tumutege yompi
bamwe mu barongoye iperereza mu ntara baherutse guhindurwa ariko icyo tubona kibandanya nuko abakozi b'iperereza bazwi mu byo guhonyanga agateka kazi na muntu gushika ubu batabihanirwa turashobora gutanga uburero bw'abantu babandanya kuvugwa mu byo guhohotera agateka kazi na muntu ariko aho guhanwa usanga bamwe bahindurirwa aho bakorera cyangwa bakanigumira aho bari basanzwe bakorera akarorero Elifaze Niyongabo yahora arongoye iperereza mu ntara ya Mwaro ubu akaba yahawe kurongora iperereza mu gisagara cya Bujumbura Elifaze yaravuzwe mu by'uguhagarika abanywanyi ba CNL batari bake muri iyo ntara bamwe barahohoterwa mu by'ukunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo akarero gato twatangaha na ka Jean Pierre Ruharamagara akorera ishyirahamwe Protein yahagaritswe mu kwezi kw'icumi ku rugiwe aho mu ntara ya Mwaro akandi hagarikwa n'uyu nyene Elifaze ariko kuva hagaritswe gushika ubu akaba tawuzi irengero ryiwe Elifaze ntiyigeze abazwa iyo yashyize uwo muntu akandi karero twatanga ni nka Salvatore Horihoze amaze kuvugwa mu ntara nyinshi cyane yagiye akoreramo amabi harimo intara ya Bujumbura Rirare ari nayo ahegeje gusubizwamo mu mwaka uheze Salvatore Horihoze yakoreye mu ntara ya Murambya mu nyuma agenwa kurongora iperereza mu ntara ya Ngozi aho hose yagumye avugwa kandi mu by'uguhohotera kiremwa muntu ariko ngaha nuko umuntu wa mbere twamenye yanyurujwe muri uyu mwaka turimo uyu mwaka mushasha uwitwa Pasikari cyo yitungiye yanyurujwe itariki imwe nzero yo mu 2022 mu gihe yari yarayahungutse avuye mu gihugu cy'u Rwanda yanyurujwe mu ntara ya Ngozi inyuruzwa kandi ryavuzwemo Salvatore Horihoze afatanije n'abarongoye imbonerakure aho mu ntara ya Ngozi muri abo bakera umuntu yovuga kandi nka Jovin Cishahayo arongoye iperereza mu ntara ya Ruyigi iyo ntara ikaba yaravuzwemo kandi ije nyene byo kunyuruza abantu bakabugurengera mu 2021 ntawo kwibagira Venance Miburo arongoye iperereza mu ntara ya Bubanza yabaye rurangiranwa mu byo kunyuruza abantu kuva mu 2015 akabikorera mu ntara nka Ngozi arabikorera mu Kiritoke n'uyu munsi abandanya ari ntakogwa ko mukibuka yuko yuko mu mwaka uheze aho mu ntara ya Bubanza havuzwe irimenyanya rikomeye cyane ryakorewe Auguste Matata yavuye aho hohoterwa akanahasiga ubuzima.
Abari mu mugwi wa kabiri basana bashasha ariko nabo bakaba bavugwa mu mabi atari make. Ico bose bahurira ko kuva mu mwaka w'2016 bose bava mu bwoko bumwe bw'abahutu. Pacifique Ninahazwe akavuga ko ibyo bikwiye guhinduka.
Ikibabaje nuko nabashasha naho baza nabo nyina taco bahindura. Muri bashasha cyane harabavuzwe mu bintu byabaje gose byabaye mwaka uheze. Akarorero nirewe nari ngenda kumana arongoye iperereza mu ntara ya Kayanza yavuzwe mu ihohoterwa rikomeye ryakorewe umunywanyi wa CNR yitwa Innocent Barutwanayo wo muri commune Matongo yahavuye nawe ahasiga ubuzima. Leonard ntacyo yabagijwe n'ubu yabandanije arongoye iperereza mu Kayanza. Uwundi ni nka Zaburo ni mfura nzima arongoye iperereza mu ntara ya Gitega. Murazi ko mu kwezi kw'icumi yavuzwe mu ihagarikwa ry'imbonerakure yitwa Gérard Bukuru yabeshyerwa ko yagiye gutera grenade muri quartier Swahili Gitega, ariko haciye amasaha make bamuhagaritse acatogwa ikiziga mu mwonga aho nyene Igitega. Ariko Zaburo ni mfura nzima ntacyo yigeze abazwa ku byashikiye Gérard Bukuru. Umuntu yovuga nk'uwitwa Ahmed Nabil Sindayigaya arongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke nawe nyene hamaze amezi make, ariko mu kiringo hamaze hagumye havuga ibintu bikomeye by'uguhonyura agateka kazi na muntu, ibiziga bibandanya gutogwa ku Rusizi bikaca bihambwa bitazwi, abantu bagiye barafatwa bakanyuruzwa. Aha karoro twotanga ni nk'umunywanyi wa Sene yitwa Abdul Ndayishimiye yavuzwe irengero kuva mu ntango y'ukwezi kw'11 aho mu ntara ya Cibitoke. Hariho n'abandi Merowe Ntunzwe n'Imana yahori Makamba ubu yagiye kurongora iperereza mu ntara ya Mwaro nawe nyine yavuzwe mu mabi atari make. Umuntu yovuga Michel Ndikuriyo yahora mu ntara ya Rumonge agiye mu ntara ya Makamba n'abandi n'abandi. Rero twebwe icyo twipfuza nuko iperereza ryo kwikorita gashi abakozi b'iperereza ntibabe intakogwa ko maze iyo bakoze bene iyo by'uguhohotera ubuzima bw'umuntu bakabihanirwa. Kandi ikindi kidutangaza ni ingene kuva mu 2016 abarongoye iperereza mu ntara baguma ari ubwoko bumwe gusa. Ivyo tukabona ko bihonyora amasezerano ya Arusha y'ukunywanisha abarundi n'ugarukana amahoro mu Burundi. Ikindi norangiriza ko nuko uravye inyifato z'abarongoye iperereza mu ntara biboneka ko umuzo wa president Evariste Ndayishimiye akacho wahinduye kiboneka mu bijyanye n'agateka kazi na muntu.
Abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura baridogera igipolisi cyaho, bacagiriza ko kibahohotera mu gufata amapikipiki yabo kikaba ka amande y'umurengera kandi bamwe bamwe atamakosa baba bafise. Abo bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki basaba barongoye igipolisi mu ntara ya Bujumbura gufata mu minwe ico kibazo. Ido nido na Jean-Marie Ndabashimiye.
Ibintu byatanguye kuyangara kuva hafatiwe ingingo yuko kizira ikaziririzwa kunguruza umuntu arenga umwe ku ipikipiki hari mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Iyo ngingo imaze gufatwa abakora uwo mwuga berekeza aho bita mwikora muri zone Ruyaga canke ibindi bice byo muri komine Kanyosha bavuga yuko batorohewe na gatoya bagize igipolisi ko kibafata ariko akajamwo no kubahohotera mu kubahana hadakurikijwe amategeko. Amakuru ava muri bamwe muri abo bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki avuga ko bafashwe bacibwa ihadabu y'ibihumbi jana canke birenga ibinyuranye n'amategeko yashizweho.
Bari bafite yuko tuzocibwa ibihumbi 10 ku muntu, ni ukuvuga uhetse abantu babiri bakagucira ibihumbi 20, ariko byarahindutse cyane aho tubona bagucira ibihumbi jana. Mbega ko muzi ubukene bantu barimo ibihumbi jana babuguciye, hanyuma ni moto igaca inarindwi itariki irakora. Twebwe turiho turarondera ubuzima ntitwana guhanwa igihe umuntu aba yakosheje, ariko bantu kurenganywa. Abapolisi bo muri komine Kanyosha cyane cyane mu Ruyaga kwikora baraduhohotera cyane. Usubona baje bagafata imipikipiki yawe ayihagaze bakakubwira ngo kubasangahe waruhetse abantu batatu, waruhetse abantu babiri, waba baduciye hari ryari nariko nshahe bakabura ikintu na kimwe bishyura.
Abunguruza abantu ku mapikipiki bamenyesha ko bituye mu santeri wa komine hamwe n'uburongoye igipolisi muri komine Kanyosha, ariko ko atacigeze gihinduka. Basaba urongoye komisare y'igipolisi mu ntara kubatunganiriza mu gufata mu minwe ico kibazo.
Basaba yuko abajeje igipolisi mu ntara bo bidufasha kuko mu santeri wa komine Kanyosha bavuga vuga yuko yabwiye abajejwe igipolisi muri komine ariko byarazi vuga yuko bimurengeye ubwo rero ntuzi ingorane zisi nicyo gituma dutuma dutabaza kugira ngo icyo kintu gikurwe mu nzira gitorerwe umuti.
Ku ruhande rw'abiyunguruza naho nyine ntibyoroshe kuko icyo cyuka kihari hagati y'abunguruza abantu n'ipikipiki cyatumye bamwe mu bunguruza abantu ku mapikipiki batinya kuja mu mazone amwe amwe iyo komine maze igiciro cyo kuyunguruza kigaca kiduga cyane. Kuri ayo makenga y'abunguruza abantu ku mapikipiki uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone OPCE Deo Bigirimana arongoye igipolisi mu ntara ya Bujumbura ariko telefone yiwe yari mu kibanza cya kure.
Mugenzi wacu Jean Mahinda bashinze arakoze mu by'ingenzi naho ingorane zo kutarunswa amategeko agenga igisata c'ingenzi nimwe mu zituma ico gisata kidashobora kwigenga. Ivyo vyashikirijwe na Georges Nimubona umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Aravuga kandi ko hari ibibanza vyiratiro atari bike bikenewe gutunganywa ngo bizanire amahera igihugu ariko ugasanga biri mu minwe y'ubundi bushikiranganje. Kurikira Georges Nimubona.
Ya mbere nubwira nuko igisata uko kimeze urafise ingona bisha kutaronka itegeko ryanye n'igisata cyo kwita mu kinyamazo cadre legal ya secteur du tourisme. Ni ukuvuga ubundi ko ndababwira igisata nta tegeko rishyenga ifise ari nacyo gituma musanga hari cyaha kwishyira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka. Nibaza yuko vuba rwose turi ku kivi turiko turitegura turiko turabitegura kugira ngo tubishikirize ku nzego zikurikira mu ntumbero yo gutunganya neza igisata. Itegeko rimaze kubura hari nicyo twita intambamyi z'ibisata canke by'igihugu canke ubushikiranganji byinjira namwe mu bijanye no gutunganya neza igisata. Akarorero turazi ibibanza vyiratiro vyose dufise mu Burundi ubushikiranganji bw'ubudandaji gutora abantu n'ibintu amahingure n'ingenzi. Sinibaza ko hari ibibanza birenga cumi ariko tuzi ko dufise bwangu bwa none dufise ibibanza bingana 147 bimaze kwemezwa n'abahinga mpuzamakungu bijyanye n'ingenzi. Ikibura yuko nimba cya kibanza ariko navuga cyitwa Tanganyika nimba cya kibanza ariko navuga cyitwa Sosiyedini cyanke bya biyaga byo mu buraruko mu Kirundo biri mu minwe y'ubundi bushyanga bica bitugora ingene twebwe tubitegura twejeje umusaruro kuko usanga ujya avuga ati hajya n'igenda haraba hajya n'igenda haraba.
Ngomenya ko abanyamahanga binjiye mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2019 cyo kimwe n'umwaka w'ibihumbi 2020 barenga ibihumbi 500. Ano makuru tuyarangirize mu yajanye n'impunzi ukubura kw'imisegetera igwanya imibu nico coba gituma haba abagwayi benshi ba malaria mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'umurongwe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Userukirizo mpunzi Gatanage Ipons asigura ko imibu yinyegeza mu ishamba rikikuje kambi bikunyugwa no kutaronka ibifungurwa bikwiye kuri izo mpunzi. Agasaba ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kubagarukira ko mu kugwanya iyo ndwara ya malaria no mu kubaronsa ibyo bafungura bikwiye. Tumutege yombi.
Yabitegwa na misukere dushaje cyane cyo shobora kwiyumvira cyonyine za tababutirika kunonga hama ariko rero n'abakari muri kuri batajyambe imibu irabarya bari hanze n'uwo bafite umusuke intara yacu irimo amashanti menshi aho ni kubera ishyamba hari imirima ahari hari abatwita ngo na ba reko na ba rure kominote hariho abantu bagejwe magara y'abantu ngahe bagaca batanga raporo amashuri iyo raporo tukayapfira nk'abakuru b'ikambi kuvuga barabizi ikambi bishobokorwa n'uko bozigine musike cyane cyonyine nicyo dushobotse ariko rero biraheza bigafasha cyane nyaburisha mu misikera baravugwa imiti isanzwe nyene ariho amasirise ngaha mu makamu mu barushije ya imiti barayironka ikagira agatambo kuva mu isambi ujahantu hari ivuriro umuntu arenze biragora ubu hari icyo nzi icyo ushobora kumenya gitoya uko ufungura nabi ufungura nabi rero kuca gutuma umubiri worohera indwara nyinshi ziri muri yo niyo malaria ngo ikurakisha yoroshe
ni na hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi uruganda rwa Radio Inzamba rwayatororokanije mwakoze. Josine Kaze nayabashikirije nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.